bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Hari ibintu byinshi byahindutse biravuzima bwa bene gihugu biravuzima by'inzego zitanze zikora amatohoza rero ejo ntihazohave hari ikintu ngo abantu bavuye mu kiri mu mategeko kandi kiri mu mategeko.
Uni Aime Laurentine Kanyana umushikiranganje ubutungane mu gihugu cy'u Burundi yemanga ko ari byinshi byahindutse mu gitabo mpana vyaha mu Burundi ariko akavuga yuko naho biruko atakwiye guca izangonda gonde yitaza ngo ntarashikirizwa ico gitabo gishasha. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu. Ako nabanza nkabwira muri make ko perezida wa Sudan y'Epfo Salva Kiir n'umukeba wiwe Riek Machar bumvikanye ku ngingo zimwe zimwe mu biganiro by'amahoro i Khartoum muri Sudani kandi biteze gusinya amasezerano ashobora gutegwa ko igikumu uno munsi. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Sudani Al Dirti Ahmed yavuze ko ayo masezerano ashobora gutegwa ko umikono ku muhinga muno wa gatatu ku kirimba cha perezida wa Sudani ariko ntiyavuze ibiri muri ayo masezerano. Mashar we yasiguye ko bakeneye amasaha 48 yo kwihweza neza ibiri muri ayo masezerano bakongera bakavugana n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta abaserukiye ndetse n'abarwanyi baba bari ku rubuga. Yongera asigura ko gusinya iyo ntego y'amasezerano bivana n'uko biganiro biza kubandanya biba hagati y'iyo mirwi ibiri. Inyuma yaho abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bahagurukiye bagasaba ko intambara muri ico gihugu ikwiye guhagarara. Ibindi biganiro bishasha hagati ya Kiir na Machar byaciye bitangura ku munsi wa mbere Khartoum birongowe na perezida wa Sudani Omar al-Bashir. Aya makuru yose ijwi rya Amerika yakesha itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Umwe mu bategetsi bakomeye mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye amenyeshamakuru ko Amerika yifuza yuko gushika ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 11 amakompanyi yose yo ku isi yoba yahagaritse kugurira igitoro muri Irani kugeza ku rugero rwubuza ataruko naho agafatirwa ibihano na Amerika. Umutegetsi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yabunanye n'abadiplomate b'abanyaburaya abashikiriza ubutumwa bw'uko leta ya Trump igiye gukomeza ibihano bishasha kuri Irani inyuma yuko perezida Donald Trump wa Amerika akuriye akarenga amasezerano ya nuclear mu kwezi kwa gatanu. Umutegetsi kandi yavuze ko ibihugu bigabishwa atari Buraya gusa ariko n'Ubuhindi, Ubushinwa na Turukiya nabyo nyene biri mu bihugu bituma kwa gatoke bikongera bikagabishwa. Mumenya ko Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi hamwe n'ishami rya Buraya byose bitashimye kubona Trump avuye mu masezerano na Irani kandi bakemeza ko bazokora kugira ngo bakingire amakompanyi yabo n'inyungu bafitiye muri Irani. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25, 31 na 41 aho ni ku mutaga. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva ijwi rya Amerika muciye ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com turi live kuri Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi, ikiganiro cyacu turagihera mu butungane mu gihugu cy'u Burundi aho bamwe mu bapolisi b'inyamiramabi bavuga ko batararonka ibitabo mpana vyaha n'ikigenga uburyo ivyaha bitohozwa bakavuga ko bagikoresha vya kera. Ariko umushikiranganje bw'ubutungane avuga yuko naho ico kibazo bakize atakwiye kwihisha inyuma y'ico yikenagibyo iyo kutabararonswa ico gitabo kugira ngo aceza ngondagonde. Ibindi kwino nkuru turabibaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ikarusi Fidel Antoine Sabimana.
Igitabo navyacu mu Burundi gishasha cyashyizwe ku mukono mukuru w'igihugu itariki 29 kwezi kwa 12 umwaka w'2017 ni mu gitabo kigenge n'ivyaha bitohozwa nacyo cyashyizwe ku mukono mukuru w'igihugu itariki 11 ukwezi kwa 5 umwaka w'2018 gushika uno munsi bamwe mu nyamirama b'igipolisi aribo ba OPD baracakoresha ibitabo vya kera Bernard Dondo wabiki umwe mu bategetsi b'umushikiranganji b'ubutungane arabishingira intahe
cewe anobise de police judiciaire yarantere Kwenye chuo cha gani la silando seta mimi yari aku animanda mori na namu mirene la article stereo muri kote pena 2009 iraguha siguro hicho chuo zupa amarabu yari kuyo kote pena rezema atayi muri komisari yari para korea kwa wanda ni wakoresha lansia kote pena Jeyi na sura na wala nani eski ubugoloko do procedure penale yoyo murazi kwa ya hii nduze atijirize na zumbi panye unemke muta atiyo pure restaurant tuwewe aliko de penale aliko do procedure penale tuliko tukoresha des anciens codes
kuricho kibazo Silvestre Nyandwi mushikiriza manza mukuru wa Repubulika mu Burundi nawe nyene aravuga ko bishika agakoresha ibitabo vya kera akagira ko agira nica saba bakorera mu gisata cy'ubutungane
saba opeji gusa kwariho naba substitute mu maparki wasanga tegeko yarasohotse ariko ugasanga bari ko bakoresha les anciens codes bashaka kuba gusanga byarashitse no saba yuko aho batarafikse imanza bo bikosora hakiri kare ntagira umuvoka azohapa hadufatira kubera yuko lo code yaba penale cyangwa yaba do procedure penale ari ari suka y'umupeji n'umu OMP kwese turahamagariwe kugira kigoro umwe wese akayirondera hirya no hino akayironka nta muntu yo cagira ukwitwazo ngo je cyo ntacyo nzi ngo nta aba procureur barahamagariwe kubwira ba OPG yuko buzironde izo code aho bishoboka bakagira ibintu by'amafotokopi bakabibashikiriza
Emero Antine Kanyana umushikiranganji w'ubutungane arashitse abwira uba polisi bakora mu gisata cy'inyamiramabi ndetse n'abarundi bose muri rusangi kubijanye n'ivyo bitabo bishasha
uba polisi mu bisanzwe aho ibereye promulgate zose inspection generale ya polisi yacisaba yuko tubahama example barabahaye dikey bashaba no kuri flash bahe uba opedero je ni batayuko umuntu mubwira ki adresa kuri inspection generale ya polisi ko zijya kode zirakowe murazi ko mu minsi iheze ziri muri procedure ya promulgation haravuzwe amajambo menshi cyane abantu barafashe ibintu birimo uko bitari before yuko rero abanyagihugu abantu muri administration aba polisi hari ibintu byinshi byahindutse biraba ubuzima bw'abenegihugu biravuzi bakinzego zisanzwe zikora amatohoza rero ejo ntihazohave haba ikintu ngo abantu bavuye muri kiri mu mategeko kandi kiri mu mategeko
bamwe mu nyamiramabi bakorera mu ntara ya Karusi baremanga ko ibyo bitabo bitarabashikira ariko bakavuga ko babwigwa ko biriko biragwizwa bigiye kubashikira umwanya wari wose kimwe mu byahindutse mu gitabo kigenye n'ivyaha bitohozwa harimo ko bajeje umutekano bashobora gusaka mu ijoro atamutaye umushikiriza amanza bafise ikaba ari imwe mu ngingo yiyamirijwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu Burundi aharanira agateka kazina muntu i Karusi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana harakintu ivyo byose bikaba byavugiwe mu nama yahuje abo mwumva bari mu gisata cy'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi kuruno wa kabiri tukiri mu Burundi imidogo ni yose kwa nyagihugu bo muri commune ya Matara intara ya Bururi bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi basigura ko ari impapuro zimwe zimwe nk'izimavuko canke izerekana ko bubatse bice mu mategeko bataronswa bakajuragizwa ariko abari mu mugambwe uri ku butegetsi bo bakazihabwa byoroshe ibindi kwino na mgenzi wacu imatana ana Eve Irankunda
Inyuma yaho amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro abaye mu Burundi ukwezi kurarangiye abo banyagihugu bo muri commune Matana bemeza ko uko kutoroherezwa mu kuronkiza mapuro z'amavuka y'abana babo hamwe n'izemeza ko bubatse biciye mu mategeko kwaciye kwaduka ndorici impa consolate aha akagiriza abajejwe intwaro kuziha abari mu mugambwe uri ku butegetsi gusa
umwana no bagira afunga meza abiri ataronka urupapuro kubera uburyo buke urabona utari mu mugambwe babanza kukubaza barashobora kukorohereza mugabo ukazerezimba imisi myinshi ukacyuharuriti kugumugenda ko ninzara nakana kashusanga ibyo bariko baragira tukasha duhindura ati naho twamutoye mugabo ibyo abo yashize ko bariko baratugirira ibintu meze nabi ubu ningorane nyene umwana atandikishije cagwara barabajeje intuze y'intwara nibabirabe bazo baraduha abajya bari bitanga batworohereze baduha impapuro kubera turamwe ne natwe tworonka ubuzi tuzoguma tubahayagiza gute kandi tubona baguma baduca amafaranga gihugu.
Abo banyagihugu banarengegwa n'agashavu kuko bo banitwaje amahera basabwe kugira ngo bazironswe yamara bagahebura. Vyongeye ukubwigwa ko imashini izandika yapfuye ariko bakabona bamwe bazihabwa mu kanywa babu abo banyagihugu babibunamwo kamwana wa mama. Niyo Nzema Tabita aratuyagira.
Jeho ncamba nayo komengo barabira gatumba. Uko utumenga basaka kubona kugirira neza abantu bafise amahera natwa bakene dukenye tudashobora kuronka amahera ntibashobora kudutunganira kubera baba babona atamahera dufise dukenye ataho tuyakura. Jewe nabuze uburyo kubera atamahera afise. Ingaruka zirahari nyene umwana iyo ndamutwaye kwa muganga ntibamuvura neza. Jeho ncamba nayo komengo barabira gatumba kubera baca bashaka ku kuziha abantu bifitiye amahera natwa bakene ntibazidu.
Imyidogo yabo banyagihugu yunyugwa nuko nugize arabaza imvo ataronswa mwene izo mapuro kandi aba yaje imbere y'abandi atanyisha itomoye ashoka ahabwa. Kubera ivyo Marie Ange Dusabe amenyesha ko atagisubira kwiruhisha arondera impapuro atari buronke.
Kubera tugomba tuturagirika tugiye ntibaduhe inyisha yo kuzironka kacha duhitamwo kuziheba turagenda tugateba ntibaduhe n'inyisha tukataha uko uruzuba rutwikiraho ugaca dutaha rero ugaca tuvuga ngo tuzasubireyo natwe rero nta mwanya turonka wo gusubirayo kuguma tuziragurika dusubira tuba turiko turarondeje abana bafungura nk'iko kamba nabitaye nk'umwanya mba ndiko mba ndahicaye abandi baba bariko bararima bajiroshe abana tuzobatunga uko nyine ataro papuro dufise ubugiye rero n'abamaze kuruha kuguma nzembagire kangenda.
Muti none abajejwe intwaro muri komine Matana ari nabo bajejwe korohereza abanyagihugu kuronswa ivyangombwa vyose harimwo nizo mpapuro z'amavuka y'abana babo babivuga ku iki. Arbino Niyosaba n'umuhanuzi wa Mustaneri ajeje ibibazo z'intwaro nakaranga.
Mu bisanzwe hariho ukuntu bibagora buke buke kubera usanga igihe abo bantu baba bara igihe biyandikisha usanga batatwaye utunimero tw'igitabo banditswemo hanyuma bageze kuza kurondera urwo rupapuro bagaca bajuragirika kuko n'ibitabo byinshi barakarondera arashobora guhera imwanya utari moto bariko rarondera kuko n'ukurondera bazingura urupapuro kurundi kugira batebe babironke usanga abantu ari bo nyene bayobewe aho babanditswe kuri n'ugushikuza nta na gatoyi nta munsi n'umwico kiraba. Aba kitugoye akatari gake n'abantu batava muri komine y'iwacu abo nibo bantu baduteye ingorane ntaho tubona yuko menga byo wabiteye uruhagarara.
Ico baciza kuri abo banyagihugu nk'uko bavyivugira nuko batokwama bagwa mu mporero y'imiryango ya politike begukira mu kutaronswa ivyangombwa vyose bafitiye uburenganzira. Kubwabo indongozi nyakuri ni zitaho abo zirongoye zikarengera inyungu izi canke ziriya zibuze umwidegenzo wabo. Mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda izo rya Amerika.
Kwanyaburunga, kwanyaburunga,
kwanyaburunga, ni kiganiro cy'ijwi ry'Amerika.
Kwanyaburunga, havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga, ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga, iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Murumva rero yuko atari ikiganiro kiremeshejwe ariko ni ikiganiro kizoza kiraremeshwa mukazoza muragikurikirana iminsi yose ya gatandatu no kwa Mungu. Ico kiganiro muzoze muracumviriza ni gishasha cy'ijwi rya Amerika. Unaho mu makambi impunzi mu ikambi ya Nakivale ni mu burengerazuba bwa Uganda zivuga ko zibayeho ubuzima wicane bagasaba yuko batezurirwa mu bisata bitandukanye. Menyesha makuru ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi aherutse muri iyo kambi ya Nakivale kuturabira uko byifashe.
Inkambi ya Nakivale mu ntara ya Isingiro mu burengerazuba bw'igihugu niyo nkambi ya kabiri mu bugari no mu gucumbikira impunzi nyinshi, akaba ikurikira inkambi ya Bidibidi mu majyaruguru y'igihugu icyumbikira impunzi zisaga miliyoni zo muri Sudani y'Epfo. Nyamara ariko intambi ya Nakivare ni imaze igihe kirekire cyane kuruta izindi zose mu gihugu zisaga ku icumi kandi na niyo icumbikiye impunzi z'amahanga menshi nagera mu icumi arimo Abanyarwanda, Abakongomani, Abasudani, abaturuka muri Eritrea, Ethiopia n'ahandi. Mu cyumweru gishize akaba inkambi ya Nakivare yarijije imyaka 60 imaze ifunguriye amarembo impunzi. Izahabanje akaba ari impunzi z'Abanyarwanda zahageze mu 58. Nubwo ubu ngubu impunzi z'Abanyarwanda zisigaye muri inkambi ari nkeya cyane kubera yuko inyinshi zatahutse, ziracyari zimwe mu bihumbi bituye muri iyi nkambi, ndetse zimwe muri izo mpunzi akaba ari rwo rugo zizi rwonyine kuva zabaho. Nyamara ariko ibibazo bya Nakivare bijyanye n'ubuzima bubi ntibishira nk'uko aba badamu b'impunzi twaganiriye batubwira.
Ikibazo cya mbere mfite cya Nakivare ni ukuba dufite amazi mabi no kuyakaraba adutera mikorobe, kabe mu ruhu, kabe no mu nda zacu. Nta buzima bwiza bw'amazi ya Nakivare. Ko afite mikorobe niye bashyiramo imiti ingana iki, afite mikorobe mbi cyane. Nkanye nihereho urwo rwanje rwarahinduke ntagaruru nari mfite nko kuyakaraba nkatwe n'aho dukubitiraho nako ni nk'abantu bose baranayakoresha mu buryo bwose bwo hasi n'imbere n'inyuma ari amazi adutera indwara zidashobose. Niyo wagira ku kiyaga aho bakogota ayo mazi ukahareba hagutera agahinda ko na amazi mabateye ubwoba.
Ikibazo cy'amazi mabisi uyu mudamu kibangamiye wenyine, dore ko akenshi abadamu aribo bakunda no kuyashaka kugira ngo bayifashishe mu kazi ko mu rugo. Naba nabo hari icyo bavuga kuri icyo kibazo.
Kiratugoye se kwirwa tuvoma nyine birekano nyine byaretse nkaho mu mibande hose. N'uburwayi buriyongera ngutewe n'umwanda mwinshi. Nta kundi twabigira se twabigira gute turihangana.
Ah ikibazo cy'amazi byo ni ibintu bikomeye twamaze kubimenyera. Kukubimenya ndakumenya ko ari byiza n'uko ari bibi. Ama infection gabaye menshi ku bantu babagore kubera amazi urugukara na amazi mabi. Ago kunywa ni mabi ubwo ukabura nimbuza nagenda kwivuza iki byo ni ikibazo cy'amazi cyo kiragoye cyane.
Samazi yonyine, ubuvuzi, imirire, uburezi n'izindi serivisi zihabwa impunzi muri rusange biracyari ingorabahizi muri Nakivare.
Yewe ndibigori nyine na byaba byatunaniwe umunsi tukaburara cyatukabwirirwa cyangwa nkajya kureba wo mese rutwenda nyina akampa nk'udufaranga nkapfa kugura nk'agatoki k'abana namubonye nyine turaburara. Yewe ikibazo mfite ni ikibigori
ariko nabyo kubijya wahera kuwa mbere ry'ubugari bw'ibigori ukazamara umwaka ry'ubugari bw'ibigori ukazabaho ibyo bire bitatumiye nta kintu byatumariraga na gike.
Ariko mu gihe hari cyahindutse
cyahindutse baduhaye 12 hatwe impunzi za kera tumaze imyaka myinshi tubaho ngaho nta wuhinga bigiye kubaka amataka bayahereza izindi mpunzi zacyo zari zije.
Iyo dushatse nk'ubuvuzi badufata nabi nk'ubu nkanjye afite umwana urwaye amaso ariko bigeze kunyandikira kujya mbarara bagiye bamaje kunyandikira ko ngomba kugenda banga kunjyanana n'ubu ngubu umwana ntareba neza. Nkanjye nihereho nihaye urugero hari igihe nigeze kujyaho ndikunda bafata nabi cyane ndangije mbyarira hanze kandi bahari.
Iyo tubyara ahantu tubyarira ntago bahaye icyubahiro ngo bamenye ngo umubyeyi uje kubyara bagomba kumurinda bihagije. Hari igihe usanga hakinguye abantu bose binjiriramo bakoreba ukuri kanuza umumami yari kubyara kwa biteye isoni. Abaganga bakajya bagira disipurine akitaho umwana akareba akazi kamushinga akabembereza umubyeyi.
Kandi si mu nkambi ya Nakivare honyine ariko bigaragara ko n'andi makambi mu gihugu afite ibibazo. Mutesi Tamari impunzi kuva muri Congo kandi akaba atuye mu nkambi ya Cyangwari yambwiye uko byifashe.
Ya ubuzima bwa mu nkambi ya Cyangwari ni ubuzima bwabagara ubwo guhinga ariko ubu ngubu impunzi zabaye nyinshi ubu abantu ntabwo bagifite ubushobozi bwo guhinga. Ibyo kurya ni bikeya keya impunzi ni nyinshi. So ubuzima ubu ngubu ntabwo bworoshye.
Leta hamwe n'imiryango yita ku mpunzi bavuga ko bakora ibyo bashoboye uhereye ku bushobozi baba bafite kandi ko Uganda bicumbikiye impunzi hafi imiliyoni imwe n'igice, umubare wiyongera buri munsi kandi inkunga itiyongera cyane. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Impunzi nazo z'Abarundi zigera ku 500 ziruka kuja muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihunga zisaba kwimurirwa mu yindi kambi zikavanwa mu ikambi ya Sange zimazemo iminsi. Igituma muracumva mu nkuru twateguye n'umenyesha makuru Ijwi rya Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Vidas Ngabo.
Nyuma y'igihe cy'amezi agera kuri atandatu impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'agateganyo yasangiye aho zikambitse muri iyi nkambi haba ziri imbere mu nkambi ndetse n'iziri hanze y'iyi nkambi izi mpunzi zihuriza hamwe zose ko zirambiwe n'ubuzima bubi bwo kuba mu nkambi y'agateganyo zimazemo igihe cy'amezi atandatu
twaratevye usambwa turavye ukuntu bikurikirana abakuru bacu ngaho baratubwira rindira biriko biraza ntituraronka umuco wisanzuye iyo byatumye bitebera kuko iyo maze gutebera mu nkambi uri nk'umupapuro uri kumwe n'umugore byashyira n'uko aho kantu kahukanira mu nzira bivanye n'ukuntu uba watinze ahantu witwangura ahantu utari ribere kuko turi muri transit usanga umugabo ajya mu kwiwe umugore ukwiwe banamukoma kubwira ngo we ntawe ubasha ufise ko turi muri hasel bo hasel nayo tumvikana ko tuca tuyita kwikubyo kuko nta nk'ifomo tugira umwe basi yaba bati mwatevye mufite icyangombwa muri impunzi tuguma n'ubwovu ntitwisanzuye vraiment ku bijyanye n'uko twakiwe tukamara umwanya munini y'ahantu
mwaje
nashyize ngaho mu kwa mbere tariki 20 mugabo harimwo abahamaza agira kuza amezi indwi baje mu mpera z'uko 12 kubera mbona abantu bariko barahunga mu Burundi bariko barahunga icyuka kibi cya politike byoba ngombwa yuko bunyarutse bakadukuraho kuko prisantu biyongera niko n'ingorane tugira zibandanya ziba nyinshi ku bijyanye n'isuku rike ku bijyanye n'uburaro nk'ubu nka jenitondo ngo y'urupangu baraza bati twereka aho tujyama duhinja nkaburugondo ndabwira nti na jensaba nk'uko musaba kuko barakuririra ucumenga ni ngorane
ubusanzwe izi mpunzi ziri mu ngambi y'agateganyo kubera ubuzima bubi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi usanga ari impunzi ziba zasohotse urupangu zikajya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani batuye muri Sange kugira ngo zibone amaramuko nubwo bitazorohera kuko hari igihe zigera muri Sange zikikanga imbonera kure
njya mu Isange aho nya kuri centre nkahura na ba bandi batubiye mva mu Burundi aho numenga aha ndafite ubwoba cyane gose nkasi ni isanzura singiye mu isoko ntembere neza haraho bamwe turafatwa tugafungwa haraba nk'abaguma bafatwa ntumenye icyo bari kubarazira
si iki kibazo cyo gufungura nabi cyonyine izi mpunzi zirenga 500 ziri muri inkambi ya Sange zifite ahubwo izi mpunzi zifite n'ikibazo cyo kuba zimara igihe kirekire muri inkambi iri hafi y'igihugu cy'u Burundi
ikibazo cye mbona nuko bocwa botunguruza tukavanga tukabandanya handi bakatujana handi harenze nga aturi impande y'urubibe ko bishoboka yuko abo i Burundi bohaba baza bakadusanga ngaha bakatugirira nabi
umuyobozi wagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Sange bwana Frank Ngandu avuga ko impamvu yatumye batinda kujyana izi impunzi murongwe ari uko bari bategereje kuzibarura ariko muri iki cyumweru hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi batangira kubarura izi impunzi kugira ngo zizajyanwe mu nkambi y'umurongwe iri mu karere k'Ifizi tubamenyeshe yuko atari muri iyi nkambi yonyine y'agateganyo ya Sange impunzi z'abarundi zivuga yuko zimaze igihe ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu karere ka Uvira nazo zinubira uburyo zitinda mu nkambi y'agateganyo ndore ko biba biteganyijwe yuko impunzi zimara ibyumweru bitatu mu nkambi y'agateganyo hanyuma zikoherezwa mu nkambi ziri mu karere k'Ifizi Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika muri Sange yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo nawe nyine narakukoze iyo nkuru yo mugashaka gusura kwiyumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trove wa akaburungu kome mukanya isase aza kwari ikiganiro cy'amagara y'abantu no musi mu kiganiro cy'amagara y'abantu turibanda ku magara y'abanyamwima nyamwiru mu gihugu cy'u Rwanda habarenga kuri 15 mu Burundi bamaze gupfa bahitanywe n'indwara zo kurukoba muri ico gihugu cy'u Burundi nyene kuva mu mwaka w'2008 ivyo bitigiri niho twabivanye urongwe rero ishira hamwe ritagira imbibe ry'abanyamwima Kasim Kazungu asigura kwizo mpfu ziva hanini ku magara yabo ahuha kandi ko batanaronswa n'imiti canke ngo bashobore kwivuza nk'uko bikwiye ikiganiro cy'uno munsi twagitegurirwe na Diane Ndonse i Bujumbura
abanyamwema bakunze kuba bari bamagoyagi mu magara yabo abaganga bavuga ko ibyo biva ku rukoba rwabo rutagira inkabuzo yitwa melanine ifasha kurinda izuba maze bigatuma urukoba rwabo rwamagwiziziwe n'indwara nubwo atarusasumarura kogwa urongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema ritagira imbibe Kasim Kazungu avuga ko abagwayi ari benshi mbere n'impfu zirimwo
tunavuga muri make ko amagara yabo ameze nabi tumaze kubura abarenga 15 kuva 2008 gushuba umunsi n'ubu dusaba umva 12 nibo tuzika tubaze ko bo bari benshi kurusha bo bagwayi nuko taragera chance mako uburyo ngo butugore muri make amagara yabo ameze nabi cyane
Bamwe muri abo bagwayi bavuga ko ukwivuza ari kibazo kuri bo. Sinirembera Jacques numwe mu basinzikaye izuru giwe rimaze gucikamwo kubiri kukudashobora gushikira ubuvuzi nyabwo
bitangura hatanguye ari ihere agahere gato kagenda karakura munyuma gakuze karatoboka kamaze gutoboka rero niko kuguma hamera nkahabora habora havunguka havunguka kushika rero naho igice cizuru cyose kigenda narivuje ku bitaro byose bishoboka mu ntara ya Muyinga
aba bakubwira gute none ko batakuvengukira
mu ntara ya Muyinga ntana kimwe bashoboye kumbwira usivye gusa ko nasavye kasimati jembo ni ngwaranje gumiduga kandi ku bitaro by'i Muyinga ntacu bamfasha kibafuma bandungike ku bindi bitaro bibishoboye kasima cambira ati ngo jewe ndabico no kumarira
ivyo biruko mu gihurongoye ishiramwe ry'abanyamwema ritagira imbibe mu Burundi Kasim Kazungu avuga ko uretse ko atabaganga babahinga mu kuvura ingwara zo kurukoba leta atacifasha kinini mu kubarungika mu bihugu bishoboye kubavura
leta nko mubizi kuvuza abanyamwema ubwa mbere n'amafaranga menshi kuko hari imiti aho mu Burundi taboneka n'abaganga bo nyine bazobereye muri ubwo ingwara zo kurukoba ntabahari bituma rero leta takinini fasha cyane gushikira nganje ego ugiye barakwandikira bwe nako n'abaganga bo nga mugabo ntacyashobora gufasha kenshi dusanga bimaze kuba kure ubushikira nganji buramutse kwandikira abanyamwema babiri aho Bujumbura n'abandi bagiye Musema mugabo kubera ko atavyo bashoboye usanga atatu twotagira kudufasha barabishaka mugabo bikeneye ko tujya hanze nawe kujya hanze ntavyo bashoboye habuze uburyo kuko mu bushikira nganji kujya kuvuza umunyamwema hanze ntavyo bagira niko batubari
Kasim Kazungu abandanya avuga ko izingorane z'amagara y'abanyamwema zishoboka ko zikingwa Ingo kwama bambara impuzu zifuka umubiri wose kwamana inkofero ku mutwe amarori akingira amaso bakamana n'imitaka yo kwikingira izuba ariko rero ababyeyi bafise abana b'abanyamwema harabavuga ko atabushobozi baronka kwa kwitwararika ibyo byo kubakingira ingwara
ntabwo binyorera na gato kuko naje ubwanje kwera ku mibereho mbaye no kuguma niruka njahanja kugira ndabe yuko twobandanya tubaho cyane cyane nihutira ku bintu bya rasiyo nk'ibintu by'inyambaro cyangwa by'amavuta yo kwisiga nta marando nka
ariko kandi urongoye ishyirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwema avuga ko n'abafite ubushobozi bwo kugura ibyo byambagwa byo kwikingira izuba bahura n'ingorane yo kutaronka aho babigurira mu gihugu cy'u Burundi
nko muri Tanzania bafite amavuta basanzwe batangwe kwisiga basanzwe kingira uko bajya abazungu bakunda kwisiga ayo rero arazimbye narigeze kubaza bambwiye ko kamwe gashobora kuba agacupa gafite 25 mg kugwa mu madolari 30 bu barayafise bariko banayakora hano bito Kilimanjaro barambwiye hari mu mwaka wa 2014 nimba tubishobora tubigure mugabo ntayo dufise ko amavuta atuma akingira urukoba ayo twisiga ino nayo korosha gusa urukoba ntazo bakingira ibindi naho ni nkofe nkofe izo turonke ino ari usanga zitameze neza kuko nizo bakora ntibabikora en conséquence yuko bagumya mwema oya kuko no muri Afrika aho babikora ntabyo bazi niyo ngo rende ufite ngabo ibyo byose nibyo dukeneye bwo byo kingira urukoba umuntu agenda no bunyamwema
aha rero abanyamwema baba mu ntara zo mu kiyaya cimbo chaka mwizuba gishi bavuga ko bobo bageramirwa cyane tumenyeshe kandi ko banyamwema mu Burundi baharugwa ku barenga 1200 nkuko utwara ishyirahamwe ryabo abivuga I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Nuko rero nchote bakunzi mukanye turava duhana gahindukira iko imbere yuko tugahana ndayibutse muri make ko president wa Sudan y'Epfo Salva Kiir no mukeba wiwe Riek Machar bavumvikanye ejo ku ngingo zimwe mu biganiro vy'amahoro i Khartoum muri Sudani bagategekanya ko bahava bashira umukono kuri ayo masezerano y'ivyo biganiro uno munsi umushikiranganje w'imigenderanire wa Sudani yemeza ivyo biganiro avuga ko ayo masezerano ashobora kuza gushigwa ko igikumu ku kirimba ca president wa Sudani ariko ntiyavuze iri muri ayo masezerano Machar yari yasabye ko bobaha amasaha 48 kugira ngo biweze neza ibiri muri ayo masezerano bongere bavugane n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta abaserukiye ndetse n'abarwanyi babo bari ku rubuga aho bari kugwana akavuga ko gusinya iyo ntego y'amasezerano biza kuvana rero nuko ibiganiro bibandanya turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma mwakoze kutwumviriza Sakumi muze kuba hagufi ya maradio yanyu mukiganiro muri isanga sakumi na zibiri muri antunga tuzaza kwashikiriza makuru azoba avugwa mu Burundi gice saha 1:30 naho ayarambuye avugwa ku isi ariko tukibanda cyane rwose kuri Afrika muranigwe mu banyu no mu byanyu yakoze inoswa kimenya ari muhinga bw'ivyuma na ingenieur yamufashije ndiyani nahazo nanje twari kumwe tuzongera ejo nkaho twahereye.